Iri ni Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ribashikiza ibiganiro vyaryo imisi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Turabana n'ukije nshuti muduteza amatwi muri iki gitondo cyo ku munsi wa kabiri itariki 5 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'2019 kuri mikoro muri kumenaje Fiden Yonga.
Urebe ukuntu bishize mu buzima bw'abanyarwanda nta mukongomani wabikwa kongomani tuzi uko bateye twarabanye abatuganye twarabonye ariko ubukizi bya neza kuri munsi ntabwo wakongomani nyinshi ni umutima bufite.
Uwo ni Musana Narcisse umwe mu bayoboye impunzi z'abanyarwanda. Tubafitiye n'ayandi makuru ku myiyerekano ishyirahamwe rya Societe Civile muri teritwari ya Uvira ryagirishije cyo kuwa mbere y'ukwereka leta ya Congo ikibazo cy'umutekano muke uri muri iyo teritwari mu ntara ya Kivu yo mu manuko. Turavuga no ku gitabo umumenyeshamakuru w'umukukuruke mu Burundi Christine Ntahe yashize ahabona cyitwa abakenyezi b'intwari bibagiwe. Turavuga no ku ntara ya Bubanza mu Burundi iri ku murindi munini w'igwirirana y'abantu hamwe no ku ngingo ya leta y'u Rwanda y'ukwirukana mu matungo yabo abanyagihugu bubatse mu bishanga mu gisagara cya Kigali no kuri raporo y'uyu mwaka ku bwigenge ku isi ishyirahamwe rigira ubushakashatsi ikongera rikavugira demokrasi ubwigenge n'agateka ka muntu mu makungu Freedom House. Yamarareka duhere ku nkuru yangaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uno munsi kuwa kabiri ku muhingamo, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump arashikiriza ijambo abanyamerika ku kugene Amerika yifashe muri iki gihe n'imigambi yiwe yo mu bihe biri imbere. Iryo jambo ryari ritegekanijwe gushikirizwa ku itariki 29 z'ukwezi kwa mbere k'uyu mwaka, ikaba yigijwe yo kubera iyugagwa ry'imirimo imwe imwe ya leta ryamaze iminsi 35 ryari ryatumwe no kutumvikana hagati ya Perezida Trump n'abademokrate ku mafaranga yasaba agenewe kubaka uruhome ku nkengera hagati ya Amerika n'igihugu cya Mexico. Ku makuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere muri Congo, ahejo kuwa mbere itariki 4 z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka w'2019 ishyirahamwe rya Societe Civile muri teritwari ya Uvira ryagirishije imyiyerekano y'ukwereka leta ya Congo ikibazo cy'umutekano muke muri iyo teritwari iri mu ntara ya Kivu yo mu bumanuko. Ni nkuru y'umumenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedas Ndangabo ari Uvira.
Societe Civile muri teritwari ya Uvira yakoresheje imyigaragambyo yo gusaba abaturage kutagira umurimo bakora mu rwego rwo kwereka ubuyobozi bwa leta umutekano muke ndetse n'ihohoterwa ry'ikiremwa muntu biri muri iyi teritwari ya Uvira. Mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere, abaturage baturiye mu mujyi wa Uvira bakurikije ubutumwa bwa Societe Civile kuko nta murimo wakozwe, amaduka yarafunze, nta shuri ryize, amabanki nayo yarafunze, ndetse nta binyabiziga byare mu ibarabara, haba ibiva Uvira bijya Bukavu cyangwa biva Uvira bijya Bujumbura.
Oya ngaha ku mupaka hari isura nziza kubera nta kavuyo kariho, abantu bose bari kubatambuka n'amaguru, kiretse gusa nta sirikulasiyo y'amamoto n'amamodoka hari. Mugabo kubatambuka n'amaguru ho bako baragenda, nta kavuyo kariho kabisa.
Andre Byaduniya ni umuvugizi wa Societe Civile muri teritwari ya Uvira, yavuze yuko bakoze imyigaragambyo nyuma y'umutekano mu kutegwa n'imitwe yitwaje ibigwanisho yaba iy'abakongomani n'iy'abanyamahanga iri muri iyi teritwari gushimuta abantu ndetse n'impfu z'abantu bicwa barashwe muri Uvira. Andre Byaduniya yagize ati:
tuko tunafanya ville morte leo, lakini jana walichinja mutu kubisi kunivo ya Rutemba juste ku entree ya ville ya Uvira. Mutu tunadekrie, tunasema magrupu arme ziko zinatoka kunivo
kwa kuzimyigaragambyo. None ejo hari umuntu baciye umutwe muri Rutemba ugiye kwinjira muri Uvira, imitwe yitwaje intwaro izivi Burundi kaza kugwanira. Leta ya Congo ikwiriye kutubwira ibyo ari byo. Abantu baraza bakica abasoda, hari umushefu bafashe agiye gutanga ubuhamya kuri biro de, basanga umurambo wiwe uri mu burukiro by'ibitaro bya Uvira.
Tulilomba tujue serikali tucungie usalama iambie watu kwamba ye ndio gara wa sekuriti.
Umuyobozi wa teritwari ya Uvira bwana Alexis Rashid Kasangara yavuze yuko byamutunguye kubona Societe Civile ikoresha imyigaragambyo itamumenyesheje, ariko yemeza yuko hashize imyaka hagati ya 15 na 20 muri teritwari hari umutekano ke utegwa n'ikwirakwira ry'imbunda mu baturage, ariko uyu muyobozi avuga yuko bagiye guhagurukira ikibazo cy'umutekano muke uri muri aka karere abereye umuyobozi. Alexis Rashid Kasangara yagize ati: nta mutekano 100% ku isi, ntiturambura abaturage imbunda, ariko urebye 2018 twakoresheje imbaraga kugira ngo umwaka urangire neza ugereranyije n'intangiriro za 2018, ndetse n'amatora yagenze neza nta sasu ryabaye. Uyu mwaka 2019 biratangiye, tuzakoresha imbaraga mu gukora akazi kacu ahantu dukeka ko umutekano ari mukeya. Abatwara ibinyabiziga bavuga yuko kubera ibibazo by'umutekano muke biri muri territoire ya Uvira usanga hari abagenzi b'abakongomani bahitamo kunyura mu gihugu cy'u Burundi bagiye Bukavu kubera gutinya kunyagwa ndetse no kwikirwa mu kibaya cya Rusizi bikorwa n'imitwe yitwaje ibigwanisho y'abakongomani ndetse n'abarundi. Vedaste Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika Uvira mu ntara kivuye amajyepfo.
Tuve muri Congo tuze mu Burundi aho umumenyesha makuru w'umukukuruke Christine Ntahe yashize ahabona igitabo citwa Abakenyezi b'intwari bibagiwe. Ico gitabo kivugwamwo intahe z'abakenyezi bitanze mu kurondera amahoro no gusubiza hamwe kw'abarundi hari mu gihe c'intambara yo mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatatu. Ibindi kuri inkuru dutega amatwi umumenyesha makuru wacu Fidelite Ishatse.
Abakenyezi bakoze uruhara mu kurondera amahoro mu gihe cy'intambara ineza bakoze ikiramamazwa. Abo bakenyezi bavuga mu gitabo cya Christine Ntahe bagizwe n'abirimizi ho mingi itandukanye i Burundi kandi bari mu moko yose naho umwe muri bo bamaze kwitaba Imana.
Abo bakenyezi bariko barahunga barara mu ishamba abandi bomotse mugabo baragenda barondera bwa bumwe bwa mwe baranga. Mwebwe muzogisoma iki gitabo muzorondera kuronka abo bakenyezi mugabo benshi ntabakiriwe benshi baritabye Imana ariko nico gituma twagize tuti naho bitavye Imana ijo bakoze bize bishore gufasha abantu bakiriho na cane cane urugwaruka rwacu abariho n'abazovuka bame babona abo bakenyezi bo ku mitumba muzobona yuko ari ibintu by'igitangaza bakoze.
Intambara yo mu gihumbi kimwe amajana icenda mirongo icenda na gatatu yaranzwe n'ingyane z'amoko mu gihugu hagati ahatari hake abatutsi barahunze baja kwa makambi y'impunzi. Mu gisagara ca Bujumbura naho hariho ibice vy'abamwo abatutsi ibindi navyo bikabamwo abahutu aho abatutsi umuhutu ahinjiye yaricwa nayo haba abahutu abatutsi bahageze nabo nyene babaseze ubuzima. Ibishinga ntahe birimo ico gitabo byerekana ingene abo bakenyezi barengeye ingene z'amoko igihugu carimwo barafata iya mbere babera akarorera abandi naho bitari byoroshe.
Nk'umukenyezi w'umuhutu kazi yarava ku mutumba ariko akaja kuraba wa mututsi kazaba muri site mugaba ashitse ku mitumba abi wabo baramutuka bati uvuye kudukwegera abanze wawe ndiwe muri site akagenda yinyegeje hariya ku mitumba ashitse muri site naho nyene haba yarakubitwa no gukubitwa ugiye kuturonderera abanze.
Mu gisagara ca Bujumbura hari igishinga ntahe canditswe muri ico gitabo kivuga abakenyezi babiri batumye imigenderanire hagati ya zone Musaga y'abatutsi na Busoro y'abahutu isubira kuhaba.
Habonetse abakenyezi babiri reho ni akava ku Musaga akagenda kurondera Ivone abahorana kera Ivone akava Busoro akaja ku Musaga nkareho ni agiye Busoro bagenda baramuhiwa turabujya mututsi kazi byari ko arigi kaca bagiye ati ngira muri abasaza Ivone avuye aza hariya byari bindi bihoho baramukurikira ngira ngo bagende baramutera namabuye mugabo kubera abo bakenyezi babiri abantu batangura gukurikira bahana bwake n'abagore barabishoboye uruzi kanyosha none kujya jabutse akagaruka jeho bati nimwagenda murafa bati na Ivone yaragarutse nareho niya baragarutse amashuri atangura kugurugwa isoko ritangura kugurugwa.
Inkabutso y'ukwandika ico gitabo Christine ntamenyesha yuko yavuye mu kiganiro yaho arakora akiri mu mwuga cyari kiganiro citwa umukenyezi nturambigwe. Ico kiganiro cerekana uruhara rw'umukenyezi mu kugarukana amahoro naho yaronse ibishinga ntahe by'abakenyezi bitanze mu gihe cy'intambara niho rero guhera mu 2013 yiyumvira gushira mu gitabo izo ntahe yegeranije ariko rero yamenyesheje ko yataronka abamfata mu mugongo ico gitabo kitari gusohoka hari abamufashije kuja ku rubuga kuraba ko bakenyezi bakiriho bongera babaza no mu kibano ukuntu bari bazwi hari n'abamufashije gucandika hamwe n'abaterereye mu kugisohora. Aho rero yateye akamu abandi bamenyesha makuru kwijukira kwandika ibitabo kuvyo bakora naho biruko bamwe bamenyesha makuru bamaze gusohora ibitabo bati byari byiza ariko ntivyoroshe. Siri yake muhawe nayo akuye radio BBC mu Burundi
abamenyesha makuru ni abantu ba mbere bashobora gushikira ibintu byinshi n'abandi bantu batamenya bishobora kuja mu gitabo nuko uri biroroshe ruhande rumwe ariko biragoye kurundi ruhande bwa mbere ariho uburyo buragoye naho ubu bushiramo ibyo bitaro bukavyandika shira ngaho nibande babisoma ugasanga nuko cinjiza mu gihugu hariya ndemahera urinda kongerako kandi wabiyizana ntaje n'ubisoma ntaje n'ubigura ivyo rero rimwe na rimwe biraca n'intege.
Horo rugero numwanditsi akaba arongwe ikinyamakuru candika citwa Jimbere aramwuhira yongera avuga icokogwa
nigeze kuzana ibitabo ngaha yari amakopi ijana igitabo canje ca mbere aho hose baranciye amahera umva bararaba igiciro uzogurisha ico gitabo mu Burundi aravuga ati kino reka dufate amahera angana nuko igitabo nikiza kongura ubwenga abanyagihugu nikiza kongura ubwenga rwaruka cinjiye mu Burundi nicinjire ata amahera bagisavye.
Ibujumbura, Fidelite Ishatse, Ijwi rya Amerika.
Mu Burundi kandi intara ya Bubanza iri ku murindi munini w'igwirirana ry'abantu. Mu ntwaro bavuga ko mu ndwi imwe gusa hashobora kuvuka abana barenga 150 mu ikomine. Ivyo bikaba biri mu ntandaro y'ingorane zimwe zimwe zibonekeza. Ibindi kuri inkuru turabishikizwa na mugenzi wacu Diane Ndonse ari mu ntara ya Bubanza.
Abenshi harimo n'ubusambanyi, ugutwara abagabo b'abandi ugasanga nk'umugabo afise abagore babiri ku ruhande, uwo mugore amutwaye akamuteza inda, mu rugo arimwo yari afise umuryango kandi. Ubwo rero umuryango tuguma abana biyongera bakaba benshi.
Uyu numwe mu banyagihugu bo mu kigwati cha Muyange ya kabiri cyo muri komine Bubanza asigura imvo y'irondoka riri ku murindi munini ryahabaye. Bivugwa ko abagabo batunga abagore benshi, ku ruhande rw'abagore bakisigura bavuga ko bahendwa.
Hari gihe bahurira nk'iyo akaronka umuhenda yagiye kuhiga amahera guca amahera yo muzabujumbura ukacutsanga ajaza nyinda none umva erega ngo karibwa nk'ikaryamanwe reka
Negarashora kuja kugukuri yo musigati avuye ino
aguhenda ngo nta wundi mugora afite niko rero baduhenda
ukazobona arashitse uramuha karibo ntureka kumuha
none wacu mureka kumuha karibo
nawe wahenzwe numvuye he
jewe iyo muzamuramba nanje amavuko yiwanje ni mukayanza nabanje gushikira kwa mwene wacu kumuyebe muri musigati hama nzakura mutsamura mwanje abepfo mu busongo hama rera carambo na carandesha amaze kundesha mbarira yuko atamugora afise yapfuye amusigiye utwana tubiri urumva rera amaze kuza yasiza karato yambaye n'agapataro keza nawe ucuvuga ati noneho ndaguye ko umaze kugera mu nzu utubona utanguye kugira ibibazo bya wa wundi mugore
nubwo biruko abagabo bifuriza neza umuryango babona ko uburyo babayeho butoborohereza kubangikanya abagore benshi
nkajewe ndaba uburyo ufise n'umuryango ufise simpisi n'ibigutunga nta ndagira kabiri noja guhiga ucusanga uwo muryango wa mbere ubuza amahoro kubera nirasi utuyironka rinke ingaruka mbi itera mu muryango kuko byasi bidashobora gukwira.
Sinigirira Charlotte umwe mu batware bo mu kigwati cya Muyange akebura avuga ko abana batakiri itunga nkuko byahoze hambere.
Abantu bo ngaha ni abantu bakenye cyane mu buryo bubaho, novuga ko aribo ba nyuma babaho bakaba n'aba mbere. Bashaka kuzana abagore babiri nta buryo, kandi n'uworara aronka uburyo ntiyoronka ibyo gusanzaza. Burya waguye ngo ni miryango nta tunga ririmo.
Amakuru dukura muri kino kigwati nuko hagezaho ibihano bijamwo ku bantu barenga ibigo. Abantu bagera kuri 10 bagizwe n'abagabo hamwe n'abakenyezi nibo bari mu minwe y'inyamiramabi ibubanza. Urongoye zone mitakataka irimwo ikigwati cha Muyange Jacques Nikwitegetse asigura ko ubuzima bw'ubukene babayemwo aribwo butuma biva mu nyuma mu kuvyara benshi.
Tumaze iminsi tugisha amanama n'abo twafashije ubundi n'ubu bafunzwe abantu bo ku Muyange rero barimo kubera ko bafise imigezi itandukanye kuharika no gucikiza babigira cyane gusumbya utundi turere twa zone mitakataka. Ariko tuma twagije amanama twihaniza n'abo tubafata ariko kubera iyo mvo yuko kenshi kunda gusanga bahabaye mu buzima bugoye ugasanga rero umugabo azanye umugore uno munsi cyanke abonumenga inzarigo mifate acahindura kagomba kuzana uwundi gucyo gucyo bumahindura hinduranye ariko turabihagurukiye kugira ngo tubigwanye gose tumaze imizi tubihagurukiye.
Nyumba 10 mu kigwati cha Muyange Sinigira Charlotte avuga ko bagerageza guhimiriza ibijanye n'ikoreshwa ry'uburyo bwo kwirinda gusama imbanyi umuntu atifuza. Ariko rero uyu nawe yabona ko intumbero nyamukuru y'abagabo ari kurondera abana.
Twebwe iyo umaze umugabo kuguhenda akaguhenda akakuzana akuzana azi yuko utari mushikiwe aje guhiga abana, none twoca tugira gute? Twoca tugira gute? Tubarize nawe ukuntu twobigira.
Kubera ko komine Bubanza iherutse kwakira abana bavutse mu ndwi imwe bagera ku 156 buramatari w'intara ya Bubanza Nobis Terence Butoyi yibaza nimba ingorane ziva kuri iryo gwirirana muri leta bazoshobora kuzikemura na rya zarize hasanzwe.
Tukibaza mu mwaka naho makomine yose mu ntara yose usagara abantu benshi cyane aha rero bice bitugora usanga mu mashure mu myaka ya mbere hari ibitigiri byinshi cyane bikatugora kubakira ugasanga kwa muganga n'abantu benshi cyane no kurusanga ari ibintu bishobora kutugora muri leta kugira ngo dushobore kubatunganiza mu tubazo cyangwa turiye. Tugasaba rero ko abene igihugu by'ukuri bo tugabaniriza bo murindi bakemera bakavyara bake beza bashobora kurera no kurihira ibikenewe aho kuvyara benshi bizobatera n'ingorane kugaburira mu kwigisha mu gufungurira.
Ikigwati cha Muyange kigizwe n'abateshejwe izabo hamwe n'abantu aho nikora baje bava mu turere dutandukanye. Amakuru duhabwa nawo muntu waro nuko abantu bahaba baharugwa mu miryango hafi amajana indwi. Munara Bubanza, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Rwanda bamwe mu banyagihugu bubatse mu bishanga mu gisagara cha Kigali bavuga ko batiteguriye kuva mu matungo yabo n'ahari ku buyobozi buvyifuza. Ivyo bije inyuma yaho igisagara cha Kigali gisavye ababa mu bishanga canke bahafise ibikorwa by'ubucuruzi bahava vyihutigwa. Asumta Kaboyi aratubwira ibindi kuri iyi nkuru.
Hashize umwaka umujyi wa Kigali ndetse n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibidukikije REMA basaba abaturage batuye mu bishanga cyangwa se babikoreramo kwimuka bakava muri ibyo bishanga. Abashinzwe ibidukikije mu Rwanda bavuga ko ibishanga bifite akamaro mu kurengera ibidukikije, ubuzima bw'abantu n'imihindagurikire y'ikirere. Kuri benshi mu basabwa kwimuka muri ibyo bishanga basanga badashobora gusiga imitungo yabo kandi ko ibishanga babanye nabyigiye kirekire ko ntacyo byabatwaye.
Oya nakudufira mukaganya n'ose bungo wakwimuka nkane ubu batuye harabantu 5-6 ukavuga ko yana hehe hari ubutuzi hari ubona utunyoto ngoto ibya bari cyaze kuri ngiyewe cyo dukigije yanyizwa ne nk'ibiyo umaye nkuru gira ngaje ikintu bavuga iki cyacangirika
aya mazi ntago yigeza atwica amazi ntacyo yadutwaye murabona umusaruro dufitemo umutungo dufitemo birera abana bacu tugasagurira amasoko ibitunguru duhingamo za karoti ntago byuzurirwa byuzuriwe ntago twakongera guhinga uyu mwaka nyawe wa 35 ndahangaha ayo mazi ntago yigeza twica amazi ntacyo yadutwaye muri iki kiza cyaje inahangaha hano nta mazi yasenyutse fita amatungo fita inka fita yene 50 fita intama 12 fita abana 16 n'abozukuru 8 abo bana nzabajyana kwandi.
Nubwo humvikana kwinangira mu baturage bamwe na bamwe bavuga ko batazagenda, umujyi wa Kigali watanze amabwiriza yumvikana asaba abaturage bose kwimuka mu bishanga. Umuturage utuye mu buryo bukurikije amategeko ufite ibyangombwa byemewe by'umutungo we wazahabwa ingurane ku mitungo ye. Naho abagiye batuzwa mu buryo budakurikije amategeko, umujyi wa Kigali ubasaba kwimuka nta yandi mananiza. Uyu ni umuyobozi w'umujyi wa Kigali wungirije Bwana Busabizwa Parfait.
Ibikorwa byose biri mu gishanga byagiye ahantu hagomba kuguma ari gishanga byose bigomba kwimuka. Nuko twavuze dushobora kutavuga ngo tuti uyu mwaka byose tubivanyemo, ariko nibura tube dufite gahunda tuvuga tuti uyu mwaka avuye mwibi, umwaka utavuye mwibi, undi mwaka tuzabe twarangije noneho tutangiye kureba icyo twakora muri iyo gishanga. Ariko ikibazo tugihura nacyo nkuko nababwiye muri ibyo 2023 haracyari mu 1600 by'abahatuye. Murumva rero ni imiryango myinshi ihatuye ku buryo butandukanye. Hari umuntu kubwira ati nge banshizemo mu gihe cya TTP, hari ujyamo akakubwira ati ngewe hari mu konseye wambwiye ati ijyamo uhature wacururizemo. Turacyafite icyo kibazo.
Kuva uyu mwaka watangira uturere dutatu tugize umujyi wa Kigali duhora dutanga integuza ku baturage batuye mu bishanga ndetse hakagenda hakirwaho iminsi ntarengwa bagomba kuba bimuwe. Umujyi wa Kigali wasabaga bituje mu bishanga badafite ibyangombwa gukuraho inyubako zabo bakimuka, babinanirwa leta igakuraho izo nyubako umuturage akishyura ibyakoreshejwe bakuraho ibyo yashyize mu gishanga. Kuri bamwe ngo ibyo ntabwo babibateye
ko barimo kutumenesha umuntu azikorera amabati n'inzo ubijyane kwandi. Ese bene kubitubwira bo babyi nabo ko batarikorera ibyabo ngo bagende, ni twebwe barimo kwirukana. Hari intambara yabayongeye yateye, mfata inzira nikorera amabati nzabitura mu isambu y'umuntu, nzabijyana mu rugo rw'umuntu cyangwa nzajya muri Nyabugogo, nzaba nimutse ndumuroze, nzaba nimutse nibye cyo nzaba nimuka nakoze nigice ngo uzaba atarahaguruka ngo agende ngo bazazana imashini izihasenye nimara kubisenya ngo dufate twishyure ya mashini utishiye ngo ajye muri gereza ajye gufungwa. Tugashaka rero ikintu dufungirwa tukakibura. Ubwo nareye nicaye nibaza ahantu njyana umuryango n'abantu badashobotse ndahabura. Ubwo twebwe imigambi dufite bazazi babidusenyere hejuru cyangwa badute muri Nyabugogo nta kintu.
Kugeza ibi bishanga byo mu mujyi wa Kigali bibarizwamo ibikorwa bitemewe bigera ku 2000, harimo 1600 by'abubatsemo. Imibare itangazwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibidukikije igaragaza ko mu Rwanda hose habarizwa ibishanga 935 bigize ubuso bungana n'10.6% by'ubutaka bw'igihugu. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Mubananya kumviriza ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikibazo cy'impunzi z'abanyarwanda cyasa n'ikimaze kwibagirana cyane cyane mu karere k'ibiyaga binini. Hari impunzi z'abanyarwanda ziri mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zabwiye Ijwi rya Amerika ko ziherutse kugigwa ko igitero mu bo zagiriza harimwo abo bakorana n'ingabo z'u Rwanda. Mugenzi wacu Eugenie Mukankusi yaganiye n'umwe mu bayobora izo mpunzi, Musana Narcisse, yamanje kutubwira aho izo mpunzi zahunze ziva nuko vyazigendeye.
Abantu bahunze imirwano ni impunzi z'abanyarwanda zari mu nkambi cyane cyane ya Faringa yo muri teritwari ya Rutshuru y'Amajyepfo. Ubwo ibyo bitero ukuntu byatangiye ku itariki ya 28 z'ukwa 12, ariko inama yo kubitegura ni inama yateguwe n'umukoronere witwa Kabundi ukora mu ngabo za Kongo ukorera Kigali, harimo n'ingabo zimwe na zimwe zavuye muri Kigali zazanye ibikoresho bya gisirikare. None iyo nama Kabundi ayikorana n'umutwe wa NDC Nduma ndetse na bamwe mu ngabo za Kongo ndetse n'imwe muri ya mitwe twazirwanishemo banyafura. Noneho bakoze inama y'iminsi ine yatangiye ku itariki 25 z'ukwa 12 irangira ku itariki ya 28 mu gitondo, bwose batera igitero cyo kwiharama muri notabilite yo kwiharama ngo kuri 29 bitabera kumeza no muri notabilite ya Nyarubande ngo ngo muri Faringa mu gace ka muri Rusura ngo ndimo kubwira. Noneho ku ya 29 bagera i Faringa baratwika barica abagore n'abana, batwika amashuri abanza n'ayisumbuye, batwika amazi utuzu tw'impunzi zari zirimo, batwika na za kiliziya z'amatorero twasengeragamo. Ubwo nimugoroba baza kuhava, bukeye bwabo bagiye bagaruka baza kurangiza ubuzu bwe bwasigaye, mbese baraza biba n'ibintu by'abaturage ku itariki ya 31. Ubwo byarakomeje, ariko urebye abo bantu ingabo zari zirimo n'intwaro bakoreshaga zikomeye cyane, ni intwaro bari bahawe na Kigali ubwo zikomeye. Noneho babikora babyitirira uriya mutwe wa NDC Nduma ngo byitwe ko ziya duteye, ariko ureze abasirikare bazi gukoresha izo mbunda bayatwite muri Kigali ndetse na bamwe mu ngabo za Kongo kugira ngo Kigali itazagaragara yuko ariyo yabikoze.
Musana, ntaguciye mu ijambo, uravuga uti baraje bakoze inama naba naba, ni iki gihamya ko abo ubyitirira cyangwa se uvuga aribo koko bakoze iyo nama? Mwamenye mute iby'iyo nama n'abayikoze?
Bo harimo abanyatura twabanaga n'inshuti zacu nabo bari bayirimo, baduhaye ayo makuru kandi n'abaduteye bose bavuga Ikinyarwanda abenshi.
Izo mpunzi zimaze guhunga zikava Faringa na Kananira, ubu ziherereye hehe? Umubare wabo wabuzwe?
Izo mpunzi rero urebye kwera ubwicanyi ndengakamere zakorewe bwo zimaze kuva ngo za Faringa zashwiragiye, ahubwo ziza kugera no ziva muri Rutshuru aho ngaho ziza muri Masisi y'Amajyepfo, zimaze guhunga zimaze kugera cyane cyane aho bita i Katare, zarashwe n'umujenerali witwa Inosa Gahizi ukorera Kigali cyane, azana igitego kigizwe rwose n'ingabo za Kigali ngo nabo bagiteguye kica umunzi aho ngaho bwari mu gitondo saa 12 za mugitondo ku itariki ya 20 z'uku kwezi kwa mbere gushize, zisubira inyuma nk'ibirometero nka 5 aho bita Ibuguri. None hazi igitero gikomeye cyane, urebye ni za Kigali zari zibemo rwose, nizo nta bangari hari. Noneho barasimunzi umunsi wose, ubwo zigucye gihe zashwiragiye muri iryo joro ryose mu masaa 6:20 z'ijoro kuri iyo tariki, nk'uko byageze ku itariki ya 21 saa 6:20 z'ijoro, ubwo zari zashwiragiye zigeze hasi ya za Gashirere na Gatare aha ngaha zishwiragira, barongera baziteze umutego barongera zirasamo. Niho hapfuye abantu benshi cyane mu gitondo, bamwe baza gutoragura b'intarutsi nk'uko umunisiko wa Mirafite, abagore n'abana n'abasaza. Mubajije goma munisiko babwira ko abantu babafite. Ubwo rero kugeza kuri ino saha abantu batumaze gupfusha barenga 1,500, abandi benshi bashwiragiriye iyo mashyamba, uburyo ubungubu n'abasigaye ubungu bageze hasi mu za 50 bagicwa iyo mashyamba mu duce dutandukanye cyane, ubungubu bamerewe nabi cyane muri Masisi y'Amajyepfo.
Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ishyirahamwe rigira ubushakashatsi rikongera rikavugira demokarasi, ubwigenge n'agateka ka muntu ku isi, Freedom House, rimenyesha ko ibibazo vya demokarasi biriko vyibonekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bishobora kugeramira uburenganzira mu vyerekeye politike n'ubwigenge mu makungu. Ivyo vyasohotse muri raporo ya Freedom House yerekana ubwigenge mu makungu muri uyu mwaka w'ibihumbi 2019. Ibindi kuri iyi nkuru twumvirize mugenzi wacu Claude Ganza Munyamagana.
Ikigo cy'ubushakashatsi Freedom House gikurikirana iby'ubwisanzure muri demokarasi, uburenganzira bwa muntu n'itangazamakuru cyasohoye icyegeranyo kivuga ko Amerika ifite ingorane mu bya demokarasi ku buryo birimo gusubiza hasi ubwisanzure muri politiki no kwishyura ukizana kw'abantu hirya no hino ku isi. Icyegeranyo cy'uyu mwaka cyasesenguye byimbitse demokarasi ya Amerika mu gihe manda ya mbere ya Perezida Donald Trump igeze hagati. Ni icyegeranyo gisesengura ubwisanzure mu gutanga ibitekerezo binyuze mu itangazamakuru hirya no hino ku isi kandi igihugu ku kindi. Mu gihe demokarasi ya Amerika iri ku rwego rwiza ugendeye ku bipimo mpuzamahanga, mu myaka umunani ishize yaradohotse bikomeye, kandi kuba perezida akomeje kwibasira iyubahirizwa ry'amategeko, itangazamakuru rishingira ku bimenyetso bifatika n'andi mahame y'ingenzi, birarushaho gusubiza inyuma demokarasi. Nyuma y'uko ikigo Freedom House kibonye ko demokarasi ikomeje kugenda inigwa n'igitugu mu bindi bihugu, ivuga ko igitutu inzego zigendera kuri demokarasi muri Amerika zikomeje gushyirwaho kidakwiye kwirengagizwa. Uwitwa Michael Abramowitz uyobora Freedom House yagize ati, ikibazo cy'ingutu gishingiye ku kuba demokarasi ya Amerika atari ndakorwaho, cyane cyane iyo perezida aha agaciro gake amahame yayo. Ati, mu bindi bihugu nka Hongriya, Turukiya na Venezuela twabonye inzego zigenga zitezuka kubera kotswa igitutu. Imvugo zihonyanga demokarasi no kudakurikiza imirongo ya demokarasi ku butegetsi ni imwe mu ntambwe ziganisha ku kuniga ubwisanzure. Bwana Abramowitz akomeza avuga ko imbogamizi kuri demokarasi ya Amerika zisumba cyane ibibazo by'imipaka Amerika ihana n'ibindi bihugu. Ati, ibindi bihugu bikurikirana birimo kubera muri Amerika ku buryo bakwigana abategetsi bayo. Isinzikara rya demokarasi ya Amerika rizatiza umurindi cy'igingira rya demokarasi ku isi yose. Demokarasi ya Amerika ntiyasubiye inyuma kuva Perezida Donald Trump agiye ku butegetsi, ariko imvugo n'ibikorwa bye byashigeje inkingi za demokarasi nk'ubutegetsi bugendera ku mategeko n'icyizere cy'uko amatora akwiye kuba mu kuri no mu mucyo. Abadepite bakwiye kugenzura cyane ubuyobozi mu maguru mashya, nyamara mu myaka ibiri ishize ni nk'aho nta gitsure Kongere yashyize ku buyobozi mu buryo bufatika. Abaturage bakwiye kwamagana ihonyangwa ry'uburenganzira bwabo kandi bagasaba intumwa batoreye kubahagararira kurengera indangagaciro za demokarasi mu gihugu no mu mahanga. Ikigo cy'ubushakashatsi Freedom House gishyira demokarasi ya Amerika ku rwego rw'ibihugu nk'Ubugiriki, Croatia na Mongolia, inyuma cyane y'ibihugu by'Ubudage n'Ubwongereza. Freedom House ntiyasesenguye demokarasi ya Amerika gusa, ahubwo yabikoze no mu bindi bihugu ku isi. Iyubahirizwa ry'uburenganzira muri politiki n'imibereho byasubiye inyuma mu bihugu 68 mu mwaka ushize wa 2018, mu gihe bigera kuri 50 byo byateye intambwe. Iki kigo Freedom House cyasesenguye isinzikara ry'amahame ya demokarasi mu isi, ariko kibanda ku matora n'uburenganzira bw'abimukira. Umwaka ushize ubaye wa 13 bwisanzure ku isi busubira inyuma uko umwaka utashye. Bimwe mu bihugu nka Hongriya byashimirwaga korohereza ababizamo, mu 2018 cyasubiye inyuma ku kigero ikindi gihugu kitigeze kigeraho mu bigize ubumwe bw'Uburayi, ni kimwe na Nicaragua yo muri Amerika yo hagati. Impuguke Abramowitz avuga ko ingaruka z'isinzikara ry'ubwisanzure mu isi zigenda zigaragara muri Amerika. Ati, igitugu mu bindi bihugu cyatumye impunzi nyinshi zerekeza ku mipaka ya Amerika, binaganisha ku kuba ibihugu by'amahanga byarivanze mu matora ya Amerika umutima wa demokarasi ya Amerika. Sarah Rupucu ushinzwe gusohora ibitabo avuga ko kuva mu 2006 ibihugu 116 byasubiye inyuma cyane, kandi 63 gusa muri byo akaba ari byo byabashije kwikosora. Ati, Abanyamerika bakwiye guhangayikishwa n'uko kudohoka ku mahame ya demokarasi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatekana zisunze umuryango mugari w'abemera demokarasi. Abanyagitugu bumva ko bakomera babashije kwinjira no guhungabanya ibihugu byorohereza binjira. Mu gihe igitugu cyakomeza gushinga imizi, ibihugu kitaragaragaramo nabyo byazisanga byarasigaye ahabikurushaho. Iki cyegeranyo kigaragaza ko mu bihugu 195 byagenzuwe, 86 bingana na 44% nibyo bigendwa nta nkomyi, 59 bihwanye na 30% byo biri hagati, mu gihe 50 byo nta bwisanzure namba bitanga. Amerika yahawe amanota 86%, izi nyuma y'ibihugu nk'Ubufaransa, Ubudage n'Ubwongereza biyisumbya demokarasi, ariko iguma mu cyiciro cy'ibihugu byisanzura. Mu gice cya kabiri cy'iyi raporo tuzakomeza tubabwira ku zindi ngingo iyi raporo yagarutseho, cyane cyane hanze ya Amerika.
Njuti mwese mukunda radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro twari tubafitiye muri aka kanya hari niyo bigarukiye. Mwakoze kudutega amatwi, mubandanye mukurikirana ibiganiro vyacu kuri radio yanyu, radio Ijwi rya Amerika.
Been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.